Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Francine Kanyanya.
Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze kugira duhe inzango gateka kawe. Iri ni isango ry'amakuru makuru makuru yaranze inzu yo ku itariki zibiri dushitaye ku 8 Nyakanga umwaka w'2024.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Yahereye kuri iyo muri cyagaguye umumenyesha makuru Sandra Muhoza afungiwe mu ibororero rikuru rya Mpimba ku wa kane uheze niho yategerezwa kurenguka imbere ya sentare nkuru ikukira komine Mukaza. Ariko rero amakuru ava muri iyo sentare yamenyesheje yuko umumenyesha makuru atashoboye kurenguka nk'uko byari bitekanijwe kubera imodoka yategerezwa kunguruza abanyororo harimo Sandra yavugiye itoro. Ariko iyo nsiguro yatanzwe ntiyanyuze benshi kuko imodoka zunguruza abandi banyororo zibajyana kuri sentare nkuru zikukira komine Muha na komine Ntahangwa zabashikanye atankumanzi. Nukwibuka ko umumenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru La Nova gikorera ku buhinga ngurukanabumenyi yafashwe itariki 13 Ndamukiza mu ntara ya Ngozi aho yari asanzwe akorera. Yafashwe ahejeje kwitaba telefone y'umugwizatunga yari yamwemereye kumuha amakuru. Yagirizwa ibyaha bibiri byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba amacakubiri. Tugume mu gisata cy'ubutungane uburanira Emilienne Sibomana amaze amezi arenga birafungiwe mu ibororero rikuru rya Gitega kandi yarejejwe n'ubutungane asaba umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika gutegeka irekugwa ryiwe. Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishuri ry'imyuga rya Christ Roi ku mushasha mu ntara ya Gitega yarejejwe n'ubutungane ariko abandanya afunzwe. Umwe mu bamuburanira umushingwamanza Edgar Muhigwe aributsa ko n'isambugwa ry'urubanza bitabuza ko urubanza rwaciwe rushirwa mu ngiro. Mwumvirize.
Emilienne Sibomana n'ubu aracapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega naho kumbwa amategeko yategerezwa kuba yararekuwe yidegembya kugira ngo umushikirizamanza mukuru akukira sentare isubiramo imanza ya Gitega ari nawe yari yapfunze Emilienne amurenganije ashobore kuronka icyitwazo cyo kuguma amufunze. Yasabye isambugwa ry'urubanza rwamwejeje isambugwa ryacyure ku nimero LPC 7127 yo kuwa 15 z'ukwindwi 2024. Bisanzwe isambugwa ry'urubanza ntiributa ubwo rubanza gushirwa mu ngiro nayo yari urubanza rw'icyaha harimo n'ubupfunzwe. Uwapfunzwe abwirizwa kubanza gufungurwa naho umushikirizamanza yoba yunguruje canke yasabye isambugwa ry'urubanza. Nayo ku rubanza nk'ubwo twisunze amategeko mashasha arabitunganywa n'ububasha bw'amasentare ubwo rubanza ntirwakirwa mu isambugwa. Tugasaba rero nk'umushingwamanza wa Emilienne Sibomana ko umushikirizamanza Kizigenza mukuru wa Repubulika yorekura Emilienne Sibomana atakirinze gusabwa. We ahagarariye amategeko mu gihugu cyose, we kandi ajejwe isuzumwa ryishyirwa mu ngiro ry'imanza. Umukuru wa sentare ntahinyuzwa nawe, turamusaba ko atokwakira ubwo rubanza yashikirijwe n'umushikirizamanza mukuru wa kukira sentare isura ya Gitega kuko biboneka ko ubwo rubanza rutakigwa. Tubimusaba twisunze ingingo y'ijana 23 y'ibwirizwa rigenga iyo sentare yo imuha ububasha bwo gufata ingingo yo kutakira ubwo rubanza atakindi na kimwe isabye.
Abarundi bashika 225 babirushaka ku mugwa mukuru w'igihugu cya Zambia kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 4 Nyakanga barafashwe n'igipolisi cya Zambia. Ibyo byabaye igihe cy'isaha 11 zo mu gitondo mu gikorwa cyo kurondera abantu baba muri icyo gihugu hadakurikijwe amategeko bise Clean Up Operation. Frederic Bavugimvira arongoye urunani Sefo Ahusha avuga ko bibabaje cyane kubona abanyagihugu bafatwa nabi n'igihugu kibanyi. Uyu munyapolitiki avuga ko amategeko ariho ariko ko yategerezwa kuvuganwa ko n'ibyo bihugu uko ari bibiri na cyane cyane ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagiyeyo kugira ngo abereka umutima kivandimwe mu kubashikiriza imfashanyo yahavuye ihinduka ikibazo ku Barundi baba muri ico gihugu. Kurikira Frederic bavuga inyumvira.
Ibihugu bibiri by'ibibanye ntibyabwirizwa kuba biriko birafata abantu bavyo mwene uko ko babafata kubera ko batagira ivyangombwa amategeko ariho ariko kandi y'amategeko hari abugiza kuvuganwa n'ibyo bihugu bibiri na cyane cyane ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagiye kuryanga bereke umutima kivandimwe mu kubashikiriza imfashanyo yibaza ko ari kibagira akamaro mugo kuhindukiramwo ukubifata mwene uko birateye ubwoba nakurikije icyo kibazo munamashinga mateka mushinga mateka ariko aravuga ati ibi bintu nakamara maza mu bisanzwe leta ya Zambia yabuza kubivugira hejuru mwene uko yabuza kwicara ikaraba ibyo ari byo bakamenya ibyo ari byo natwe ko tukamenyeshwa ibyo ari byo biciye mu nzira za diplomasi kugira ngo mu byukuri iyo migenderanire igume yifashe runtu rero nibaza ko nta muti wishibera ariko nibahagari ko gupfurikirana abarundi mwene uko babafata bunyamaswa kandi bari basanzwe ariyo bari kuko si uyu munsi bari bashitseyo bari basanzwe ariyo bari kubera iki bari ko barazira ivyo nibaza ko yaba leta y'u Burundi yaba leta ya Zambia bo kwicara bagatorera umuti ico kibazo bidatevye.
Inzamba
tuandaniriza no makuru makuru ku myidogo iri mu barimu bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko intererano ivugwa ko ari y'amatora bako n'umugambwe se NDDDD ishika ku mafaranga 5000 by'amarundi ari menshi basigura ko agashahara kabo ari misa n'ikize. Ikindi kibababaje nuko batari mu mugambwe uri ku butegetsi bategekwa kuyatanga bakabona ko ari agahotoro. Iyi nkuru tuyibaze Alexandrine Geza.
Ikibabaza abo bigisha ngo ni uko bakwa intererano ku nguvu batagishijwe inama. Bavuga ko amafaranga 5000 bakwa ari menshi kandi ata mikoro bafise. Umviriza umwe muri abo bigisha. Ikindi kibabaje ngo ni uko n'abatari mu mugambwe uri ku butegetsi bayakwa bakabona ko ari agahotoro. Iyo ngendo barayiyamiriza bagasaba ko yohagarara. Tubibutse ko abakwa amafaranga y'intererano atarabigisha gusa n'abanyagihugu babaka ayari hagati y'igihumbi n'ibihumbi icumi bivanye n'amikoro ya buri wese. Iyo ngingo ikaba idasiba kwiyamirizwa n'abanyepolitike amashirahamwe yigenga ikambere n'abanyagihugu ubwabo ariko byanse ko umugambwe CNDD-FDD uhagarika iyo ngendo.
Muri ico gisata nyene cy'indero abavyeyi bafise abana biga guhera mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye mu ntara ya Muyinga ari dore ingingo iherutse gufatwa n'umuyobozi w'indero mu ntara ibategeka kuzorungika abana babo ku ishuri bambaye bose ibirato vyugaye hamwe n'amashesheti. Abo bavyeyi bavuga ko iyo ngingo ije kubaremera mu gihe bugarijwe n'ubukene butavugwa hakiyongera ko n'izimba ry'ibikoresho by'ishure hamwe n'umwambaro w'ishure. Abo bavyeyi basaba uwo muyobozi kubangira kuri iyo ngingo umwana wese akaja ku ishure yisunganije mu buryo abavyeyi bahambije. Inkuru ya Audace Nimbona.
Mugino hasigaye indwi gusa ngo umwaka w'ishuri w'2024 ushire w'2025 ngo utangure. Abavyeyi bavuga ko ingingo iherutse gufatwa n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga yuko abanyeshuri bose guhera mu mwaka w'indwi ushika mu mwaka wa nyuma w'inyuma y'ishure shingiro itegeka ko abana bategerezwa gutonda mu isomero bambaye ibirato byugaye hose n'amashesheti yabaciye ivutu. Abo bavyeyi bakavuga ko ubuzima bugoye babayemo buzotuma badashobora kuronka uwo mwambaro w'ibirato kuko n'ibikoresho bindi by'ishuri ngo hari abavyeyi batari bake byananiye kugura kumbo yuko byaduze igiciro. Umviriza umwe muri abo bavyeyi.
Nunga na fisi, nakira ispe, ndomo na takira, chesa chau kuru, izebi nungosho akutamu watu kabanya kwege tukowe, mkatutamili njene koshuru akuronga, uchene bula tulembeza ni olela, rumba njene vila kowe kwele, akaka njene umunu umwe njene, umu na yudie, ala kikiko mwenye akani helela njene akakani, shata vila kukwa mesi na munu yobi njene kwele, na masogis, mkutu kaya toto asho akumu helela njene.
Umuyo wazi ushure, munara Blaise Pascal Misa, avuga ko abo babyeyi atamananiza babasabye ariko ari kugira ngo abarerwa batonde ku ishuri bafise isuku ngo kuko harabahora batonda bambaye ikamba mbiri imwe iyindi bayifise mu ntoke kubera yacitse
nuko kumbure abana bariko barakura guhera mwaka w'indwi kuduga gushira kubana baheza bogerageza bakarenza ko akandi cyerekana ko koko bariko barakura twarasabye ko abo bana hambavu y'ibirato basanzwe bambara boza bambaye kumbure amashesheti kugira ngo abana tubone ko ari abana koko bariko barakura uko twabonye yuko hari abana bamwe baza ugasanga yambaye ikamambiri yacitse abandi bakaza iramucikanye mu ibarabara yumviye ikamambiri imucikanye ibarabara yifashe mu ntoke acyayinjira mu ishure kumbura hawe n'abaza n'ibirenge gusa kubera ikamambiri izamucikanye mu ibarabara twabuze tuti rero barandira turato twiza twugagwa ababyeyi baheze bagira ngo babone koko umwana wabo agiye ku ishure asa neza
ababyeyi bagasaba ko abana batazoronka uwo mwambaro w'ibirato batokwankirwa gutonda ku ishuri bazize ubukene bw'ababyeyi babo
ahari naho hagarukiye amakuru makuru makuru yaranze twiko turasozera nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye irindi sango ni ku munsi w'Imana uza ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu.
Zamba.
Zambi la samirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.